cyumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwirwe neza. Mu Burundi leta yiyamye abacuruzi baba bafite imigambi yo kuzamura ibiciro muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane.
Sabwe ko atamudandaza yo kwikika mukiza mu kunyegeza ibidandazwa canke kududa ibiciro by'ibidandazwa muri iyi minsi mikuru.
Gloriose Ntibarutaye ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ubucuruzi mu Burundi. Noheli ishigaje amasaha make cyane. Nkombo mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda amapfa yarateye, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika iritegura gukomorera abagenzi baturuka mu bihugu umunani bya Afurika y'Amajyepfo. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, nkuko narimaze kubabwira mu ngingo z'ingenzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukuraho icyemezo yafashe mu kwezi gushize cyabuzaga abagenzi bava mu bihugu umunani byo muri Afurika y'Amajyepfo kubera virusi ya Omicron. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Fidele Niyongabo.
President Joe Biden ku munsi wa kabiri yaratangaje ko afise umugambi wo gufuta iyo ngingo. Amerika yari yafashe iyo ngingo mu kwezi guheze bivuye ku mpungenge ku bwoko bwa Omicron buriko gandukira vuba na vuba. Abanyamahanga bari bangiwe ku butaka bwa Amerika kubera bagendeye kimwe muri ivyo bihugu munani mu kiringo cy'iminsi 14 imbere yaho bazosubira kurekurirwa mu ndege zije muri Amerika inyuma y'isaa 6 n'umunota umwe ijoro ku itariki 31 yo ku kwezi kw'12. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 29 y'ukwezi kw'12 yaraziririje ku butaka bwayo abatari abenegihugu nka bose baherutse kugendera Afrika y'Epfo: Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique na Malawi. Nyuma y'uko ubwoko bwa Omicron utowe muri Afrika y'Epfo, abajejwe amagara y'abantu bari basavye ko Leta ya Amerika ikuraho ingingo yafashe kubera kuyigumizaho atangaruka iboneka byari kugira ku vyerekeye ukuntu ico kiza kiriko kirakwiragira mu gihugu. Ingingo ya Amerika ntiyabujije indege cyangwa abanyamerika kuza baturutse mu karere ko muri Afurika mu bumanuko.
Guverinoma y'Ubufaransa yasabye abaturage bayo bakuze gufata urukingo rwa gatatu rwa COVID-19 amezi atatu nyuma y'uko bakingiwe ebyiri za mbere. Fidele Niyongabo arakomeza.
Iyo ngingo yagabanije amezi atanu yasabwe imbere yaho mu ntumbero yo kurwanya ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron. Urwego rujejwe amagara y'abantu mu gihugu nirwo rwasohoye ivyasabwe na Leta. Ubwo rwego nirwo rugira inama Leta ku bijanye no kurwanya ikiza cya COVID-19. Bibaye mu gihe ibitigiri by'abandura COVID-19 biriko biriyongera cyane mu Bufaransa muri ibi bihe by'iminsi mikuru ya Noel kubera ubwoko bushasha bwa Omicron bukwiragira cyane kurusha ubundi bwoko bumaze kuboneka bushika ubu. Urwego rujejwe amagara y'abantu mu gihugu rwasabye kandi ko n'abakiri bato bashobora kugeramirwa n'umugera wa COVID-19 barunga urucanco rwa gatatu muri iki gihe. Ni minsi itanu inyuma y'uko Ubufaransa utangije igikorwa cyo gucandaga abana bafise imyaka itanu canke irenga. Gufata urucanco rwa gatatu amezi atatu inyuma y'incanco za mbere byafatiye ku bushakashatsi bwerekanye ko izo ncanco zikora neza ku bice 80% mu kiringo kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri ku bimenyetso bidakaze by'ubwoko bwa Omicron. Yamara izo ncanco zireka gukora neza n'ingoga cane kurusha ku bundi bwoko bw'umugera wa COVID-19 bwiyadukije imbere yaho. Ugukora neza kugabanuka gushika ku bice 34% amezi ane inyuma y'uko abantu bicandagishije bakoresheje incanco za Pfizer. Yamara gukora neza biraduga gushika ku bice 75% 72 inyuma yaho abantu bafashe urucanco rwa gatatu.
Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi 19.5 na 22.2. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yiyamye abacuruzi bafite imigambi yo kuzamura ibiciro muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane by'umwihariko ku bikenerwa by'ibanze. ivuga ko ishobora gufatira ibihano abazabirengaho. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ibidandazwa leta y'u Burundi yihutiye gukingira ni nk'isukari n'iminyobwa vya Burarudi. Ibi ndetse byari bimaze iminsi bikenye mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro Glorioso Ntibarutahe yagabishije abadandaza ko bokwiyubara ntibikike mu kiza mu kuduza ibiciro mu gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka.
Mu ntumbero yo kubahiriza akarangamutima k'umudandaza, akarangamutima k'abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, bisabwe ko atamudandaza yokwikika mu kiza mu kunyegeza ibidandazwa canke kuduza ibiciro by'ibidandazwa muri iyi minsi mikuru. Abadandaza ibinyobwa bya Burarudi, isukari ya Sosumo n'ibindi, musabwe gushyira ku isoko ibicuruza muba mwahawe atakuraba nkunzi. Abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, musabwe kubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza na cane cane kubava mu ntara bajya mu yindi.
Ndetse hanashizweho n'ibiciro ntabanduka by'ibiribwa nk'inyama, aho ikiro kimwe kiri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 12 bivanye n'ingene zimeze. Ikiro cy'isukari cyashizwe ku 2,500 y'amarundi. N'ibiciro ntarengwa by'ibinyobwa vya Burarudi byashizwe ahabona. Yamara mu masoko atandukanye harabadandaza bari bamaze kuduza ibiciro cyane cyane iby'ibiribwa. Aba nabaganiye n'Ijwi rya Amerika mu isoko i Bujumbura.
Hari konvere n'ibibiri ubushaza bwaduze bwahora kuri hagati ya 2,500 na 2,000. Ibiharage byagumye kuri 2,500, ibindi byose bikwiba yitahoraga.
Nageyeyo nkabuze nkurumbona ibiciro byagumye uko byari bimeze. Ntabyaduze, ntabyagabanutse. Ibizera nizo zari bisa n'izari zabonetse cyane, ariko byongeye kubura gatoya. Mbuga ntibyaduze igiciro kinini, byaduze 200,000 yonye. Twaba tugusha 900,000 tuba guzisha 1,000,000. Ruje yagumye aruko nyine uko byari bimaze iminsi abimeze.
Twe nka mube ahora ku 900,000 ubona 800,000. Ibi byahora ku 1,000,000 ubona 900,000 ubaga yakose ijana, byagiye birakora ku 1,000,000. Ibi byahora kuri 95,000 ubona 1,500,000. Kijumbu yahora ku 800,000 ubona 400,000. Ndi muri akarere njumbi mperereyemo mbona ibiciro turiko turabikurikiza. Kubera uko biva ruguru ku biciro bitoya nteje tumenye ingene tupunguza kubaguzi bibaye n'ingene tuba twaranguye.
Kubaza urenga ku ngingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro, ibihano birategekanijwe kandi n'amaso yo kubacungera ni menshi nk'uko umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabimenyesheje.
Tuboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abenegihugu kumenyesha abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara mu gutanga amakuru kuri abo bose bokwikika mu kiza mu kuduza ibiciro, kunyegeza ibidandazwa canke kutubahiriza akarangamutima k'ibisata bakoreramwo kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Tuboneyeho kandi kumenyesha abiyunguruza mu miduga rusangi ko mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abandi cyakiza coronavirus bisabwe kwambara agapfukamunwa mu miduga.
Mu bihano bitegekanijwe harimo gutanga ihadabu hamwe no kugarirwa urudandazwa canke gufungwa ku badandaza. Aho ni mu gihe mu minsi mikuru irangiza umwaka nka Noeli n'umwaka mushasha bimenyerewe ko abadandaza baduze ibiciro ku biribwa vya nkenerwa n'impuzu cane cane izabana. Yamara ubu leta yatangaje ko iyo ngeso ari mbi kubera n'amikoro y'abanyagihugu atabayiyongereye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nk'uko mubizi abakirisitu b'isi yose barimo baritegura Noeli, umunsi mukuru bemera ko umucunguzi wabo Yesu Kristu ariwe yavukiyeho. Groupe Bonnie M nayo irabivuga muri iyi ndirimbo yabo bise Mary's Boy Child Was Born on Christmas Day, ni ukuvuga ngo umuhungu wa Mariya yavutse ku munsi wa Noheli.
Mary's Boy Child Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Jesus Christ was
Oh my Lord, He is a blessing.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyu nshuti zacu mwese iyo muva mukagera tubashimira rwose ko muri bamudatenguha. Maze rero mwoherereze radio yanyu Ijwi rya Amerika ubutumwa bwanyu maze mwifurize abo mukunda Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Facebook ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyu nshuti zacu uyu mwaka ubasigiye iki? Ese icyorezo cya COVID-19 kibageze he? Abo cyambuye ababo n'inshuti zabo mukomere. Mukomeze mugire ubutwari bwo kuyirinda no kuyirinda abandi. Turazirikana kandi ubutwari bw'abanyamakuru babakorera hirya no hino mu Rwanda, muri Uganda, muri Tanzania, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika mudufasha kubona amakuru yo mu Burundi. Mukomere akazi mukora muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo n'indashyikirwa.
Mvuka ngaha muri komine Bugendane intara ya Gitega ntahije umukobwa wiwanje ari Bujumbura yitwa Nduwayezu Pascaline uti mugire Noheli nziza mugire n'umwaka mushasha naca ntasha n'undi musaza we ari mu gihugu cya Tanzania Shimira Imana Eric aho ugeze hose nubwo atamenya igice uhereyemo uti ugira imigisha umunsi mukuru wa Noheli ugira umunsi mukuru wa Bonane abyarabacu bose bari Bujumbura abari muri Uganda bose nabifurije n'umunsi mukuru wa Noheli na Bonane mwiza
nicyo cyeta butoyi aha muri Tanzania aha nyina nahije Leonard Biruha ari Tanzania tumunsi mukuru mwiza wa Noheli arakurambikije nabi wawe bose utage wegeze mu zabukuru uti bwa baracyariho tarakuramukije kimene kwanga toje tukukana
ndayize jambo sika ubu mutumba wa mureme ya famine kihita nagomba gufitaje mukobwa wimye yitwa Sonia nomi nagishwa yitwa Dalis nabaho iyo kwitubya bitwa abanosiata na babutoyi na ba Mwuzi David Fulijo, mwuzi mkuru wa Noheri mwuzi.
Mtuanzi sawera Jean-Claude. Mtuumba kilemea, agachimbiri, buhanza, kumine giheta. Ndata wambere mereko, mereko mshari wanje. Shimima na emerine, puka mwendo. Mwuzi wakawiri, wafitei wanje. Na watu vukana bose. Daifuriche Noheri nziza, nungaka mshasha mwuzi.
Zili kwa nakatima na jams. Nga mwiko mine giheta mutumba kileme. Data hijaba bzei wa anje na watu bukana. Numu sheri wa anje. Anasiatari imiendo. Numu gezi wa anje. Na wandaifurije no weri nziza numu akamushashu.
Okay, jeni tukwa itangishaka ino sabata ajira muatatu. Mutumba wa Mugutu kumine gitega. Ngamhele kwa fanzi bose waivana. Ati mugire no weri nziza. Chambona lero aba yangayangaunga hanyene kuhibati. Okay, chambona naba na wanje na madama yu wanje. Ukimwana wajitwa Fisto, madamu wanje, nyene mama Fisto. Chambona watajira hafzara ngaha, namubo na nyene. Ewa, na Filipo Mutwale, namubo na ngaha nyene, Mboso, namubo na ngaha.
Jewa nyita Mbosori Mugutu. Ndi kuivati Mugutu. Data hijei Mugutu, nda hatasha inchuti na wagenzi. Oba bari musindi nara kukoba ranzi kondi Mbosori, ayangaka benzi kuivarabaru. Data hije tonaribu Jumbura, nkatasha n'abandi bari ngahe Mugutu bandori ibyiza ongera nkatasha babofe babeto nkatasha banwanyi bose bakunda ka benzi kuri Mbosori bose utawumva ngo kwa Mbosori kwibati bose ndabipfurishe Noheri nziza kandi waroze tubahonca ka benzi kuri umunsi mukuru wa Noheri Frema barangyohera bariko barapfuka ati Mbosori kwibati niwe abaha ka benzi kajyoshe umunsi wa Noheri mwisare
Jende vyane nkabamvuga ku mubuga ndataje abanyamubuga bose komene gitega ndataje abanyamubuga bose nabo turi kumwe ngaha kuyibati nkabeto aba ntaje nabakiriya banje bose baza kunshorera ngaha ku botike ngaha nyene Mugutu aho nkorera ngaha kuyibati patasha papa yitwa mpayo kurira Michel ari ku mubuga nabo tuvukana bose bamani bandi kumana ba Baja marina ba habyarimana bose kanje bujumbura nkacambona wo bitatiyeri ari mu kajaga nkacambona nabandi bari bujumbura bose bagenzi banje nkababwira bose ati mukomere ndabipfuriza umwaka mwiza wa Noheri
zina ryanze nitwa Musafi karugendo Musafi abavuka ku mutumba agacimbiri Mugutu komine kiteka abashaka gutasha mama na papa Kali muri komine Nyabikere mu ntara ya Karuzi abanasha nabo dukora ndikazi nganye nka kirato nka lepoka bari muri Karuzi na Firimoni na Niyonzima bose bari muri Karuzi ndabipfuriye umunsi Noheri nziza
Kabaranga Rose.
Ni bande bifuriza hano heri nziza?
Ni abana banje bose n'abavandimwe banje bose bazagira umwaka mushya mwiza. Hano heri nziza.
Niswanyira safari pisi. Ndatasha salima. Natasha salama. Natasha kurusumu. Bari Kampala mu Buganda. Natasha mama Zidani uri I Kigali ahantu bita Kiruhura. N'abandi bose banyumva nkaba ntuye Inyarutovu imusambira mbifurije umunsi umwaka mwiza w'amata n'ubuki umwaka wa Noheli na Bonane bazawurya ntuzabarye
murakoze cyane
ukamukuza rebelite nasuhuza papa rimukini nasogokuru na nyogokuru Kazirano kugarika umwisozo mwakamusa muhire
ni squeeze ya ndereye nkaba ntuye muri mudugudu wa Nyadutuku akagari ka Karengera aba nifuza gusuhuza abavandimwe n'inshuti aribo umugore wanjye nashatse n'abana nabo kuribuye nawe ni umushyimbo hose nuko nabo kuruyenzi mushiki wanjye Claudine niriyumva mbifurije ntere nziza n'umwaka mushya muhe n'ubunani
nitwa Mukare Mesteri mbifurije umwaka mushya noheri nziza mbifurije noheri nziza n'umugabo wanjye bazura premier mwibishije noheri nziza namukase kurutuye ara kimirongo nawe mwifurije umwaka mushya muhe na noheri nziza nifurije noheri nziza mramazane bose bagira umwaka mushya muhe na noheri nziza nifurije umwaka mushya n'abaturage bose bagira umwaka mushya muhire
nitwa Nshimimana Alfrede nuye impushi umurenge wa Musambira akagari ntumushe mudugudu wa Nyarubuye ndifuriza umuryango wanjye noheri nziza
abandi
nawe ngaho nta bandi n'abaturanye mbese muri make bagire noheri nziza
nawe uzagire noheri nziza
kuri twese okay.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha n'aha bihumurije. Mbashimiye rwose ko twagumanye. Umugoroba mwiza rero, murakarama, mugire amahirwe nziza. Yeah.